Hii ni Radio Hishkui ya Amerika. Tunichenda no kumetero mirongi unazili mu Rwanda, mutwumvira kuri FM ijana na kane ibice bitatu. Miriwe neza nshuti mwese na mwe bakunzi bya Radio Hishkui ya Amerika, muri kumwe na Frederic Undikije. Abanyapolitiki b'Abarundi bahunze igihugu barega leta y'Uburundi kwibangamira abanyapolitiki bashaka gutahuka kugira ngo bayitabire.
Na muderega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi ubwo bagutinya kwa abantu batashe hoba igihungabanye mu mugambwe wabo.
Uyo ni Jean Minani yarongoye tameza kuruca abandi mu kibazo cya leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Tanzania, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu arafite amakenga ku byerekeye ubwigenge mu itangazamakuru. Inyuma yaho umumenyeshamakuru Eric Kabengera aviriye mu ibohero. Idonido y'inkuru Tim Ishimwe.
Kabendera yafatiwe iwe mu rugo mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, aregwa yizandonke no kutishyura imisoro. Benshi bavuga ko yazize kwandika inkuru yasaga nk'isesereza ubutegetsi bwa President John Magufuli n'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM. Uwunganira umunyamakuru Kabendera mu rwego rw'amategeko, Debra Kambore, yavuze ko umukiriya we yagize ibibazo by'ubuzima ubwo yari afunze. Urukiko rwategetse ko umunyamakuru Kabendera afungurwa nyuma y'uko yemeye ibyaha ashinjwa. Avugana n'ijwi rya Amerika ishami ry'igiswayire, Kambore yavuze ko umukiriya we yahisemo kwemera ibyaha kubw'ubwumvikane n'umushinjacyaha kugira ngo arekurwe. Kuva Perezida wa Tanzania John Magufuli yagera ku butegetsi muri 2015, yakizeho amategeko akarishye abangamira itangazamakuru. Ebol Roland, umushakashatsi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International muri Tanzania, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bitangaje kuba igihugu kivuga ko gishishikajwe no kurwanya ruswa no guteza ubukungu bw'igihugu imbere gitambamira itangazamakuru kuvuga kuri ibyo bibazo.
Urakoze team. Uyu munsi abakiri masezerano yerekeye programme nucléaire y'igihugu cya Irani bahuriye mu gisagara cya Vienna muri Autriche. Inkuru ya Thomas Kamilinde.
Inama ihuje abadiplomate ba Irani, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubushinwa, Uburusiya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ibi bihugu n'uyu muryango biyemeje gusigasira uko bashoboye kose amasezerano yo mu 2015. Aya masezerano ateganya ko Irani igabanya kuyungurura uranium kugera munsi y'urwego rwo gukora intwaro kirimbuzi bomba atomique, ikabona nayo gukurirwaho ibihano. Ariko kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohotsemo mu 2018, Irani yasubukuye gahunda yo kuyungurura uranium ku rwego rwo hejuru. Byatumye ibihugu by'Uburayi bikiri mu masezerano, ni ukuvuga Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza, byose hamwe bitangariza icyarimwe ngo nta yandi mahitamo dufite usibye kurega Irani mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Ibi bibaye, ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye Irani byahita bisubiraho nta zindi mpaka bitarenze iminsi 30. Inama y'i Vienne y'uyu munsi igamije gucubya umuhengeri kugira ngo ibintu bidasubira irudubi.
Urakoze Thomas.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abanyapolitiki baba hanze Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko baratakamba kugira ngo amakungu ntarire amaboko muri kino gihe, bavuga ko byibonekeza ku matora ariko arategurwa mu gihugu kirangwamo umutekano muke. Jean Minani harongoye runani senare de tavuga rumwe na leta y'Burundi hamwe na Jeremy Minani avugira umuhari Sefor Arusha, bavuga ko mu gihe ataco hinduka amatora ariko ategurwa ashobora gukwega akarambaraye. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatuyimana, umumenyesha makuru ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Muri ugo rwandiko Yohani Minana arongoye Senarede yarungikiye inama y'umutekano ya UNI, uwarongoye Senarede amenyesha ko amatora mu Burundi ategekanijwe gutangura igerezo rya 20 kwezi kwa gatanu uno mwaka ateguye nabi cyane. Amenyesha ko abatavuga rumwe na leta bariko baricwa, abandi batotezwa, abanyapolitike nabo batavuga rumwe na leta bifuje gutaha iyo leta ibabonyemwo inguvu ibamirira kure. Yohani Minani akabona ko umugambwe CNDD-FDD ufise ubwoba bwo gutsindwa.
Ubu leta y'Ibujumbura ifise ubwoba ko idashobora gutsinda amatora ntacyo batariko barakora kugira ngo baburabuze aho bahiganwa muri byose. Umugambwe wo babonye ko utanguye kugira inguvu bawucura bufuni na buhoro hamwe n'abanywanyi babo. Abo babona bose ko ushobora kuba intambamye nabo nyine barabangamiwe. Naho twabonye ico bundi Jeremy Ngendakumana na Mudelega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi. Ariko twamenye ko bwari ubwoba gutinya kwa abantu batashe hoba igihungabanye mu mugambwe wabo. Tumwe turaja mu matora mu gihe rero abantu bose bafise ubwoba bavuga ati mbese bakanda bacu bazobemera bazokwemererwa.
Ikindi cyerekana ko CNDD-FDD ishaka kwiba amatora kugira ntitsindwe, kuko imaze kubona ko bishoboka nk'uko bishikizwa na Yohani Minani no kwirukana amaradiyo yose yigenga ku butaka bw'u Burundi n'amashyirahamwe atarondera inyungu za politike kugira ukuri ntikuzomenyekane mu gihe cy'amatora.
Aya matora nako arimo arategurwa mu gihe atabamenyesha makuru bashobora kuvuga neza ibimwo biraba bitaryohera ubutegetsi na CNDD-FDD byose babifunze bakabihagarika. Voix d'Amérique, ijwi ry'Abanyamerika, BBC gahuza miryango, amaradiyo yose yoyo bari bapeya n'izindi zose Renaissance n'izindi zose zitavuga ibyo bashaka abo batomoye ngo babisambure barabahagaritse. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro muri leta bya politiki babona ko atavuga icyo bashaka nayo nyene barayirukanye barayasambuye, ayandi yarahunze ayandi yarahagaritswe. Aya matora zuba atabarorezi bahari baranse ko haba babarorezi mpuzamakungu nako n'abarorezi hagati mu gihugu badashaka ntibazubaha uruhusha kuja kugira kurorera gushishoza.
Kubera ibyo byose Yohani Minani asaba inama y'umutekano ya UNI kugumiza igisho ku Burundi muri kino gihe himirije amatora na rijya hibonekeza ihonyangwa rikomeje agateka kazi na muntu. Yohani Minani agasaba iyo nama y'umutekano ya UNI kugumiza Burundi mu bikorwa vyayo ikisunga ibimenyetso vyerekana itituka ry'umutekano ku gihugu vyerekanywe n'umugwi wa UNI ujejwe amatohoza ku Burundi. Mu gihe rero urunani Senarede rwituye inama y'umutekano ya UNI, urunani Sefor Arusha nago nyene ruhurikiyemo abanyapolitike batavuga rumwe na leta bandikiye umuhuza mu matatu y'u Burundi akaba n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni kugira ahaguruke bigishoboka ayo matora atunganijwe nabi nahava songera isi iwe mu Burundi. Jeremy Minani avugira Sefor Arusha asaba umuhuza w'Abarundi cyo kimwe n'abahagarariye amasezerano ya Arusha kubandanya bayahagararira kuko biboneka ko leta y'u Burundi iri kure yahonyanga bimwe bigaragara.
Amatora yo mwe naya aje gusongera isibe kuko yabara amatora y'ukuri yofashije basi gushiraho leta yo kwihutiye guheza injyane umugambwe CNDD-FDD washize mu gihugu. None uwo mugambwe nyine niwo ubigaragara kuri ko urategeka ukuntu aya matora atunganywa, bigaragara ko uzotegeka n'ibizova mu aya matora. Icyo ni cyo tuvuga yuko aya matora aje gukwega akarambara, aya matora aje gutuma urugwimo twahoramo ruhinduka intambara ku by'ukuri y'ikivunga ishobora no kugera akarambara ya karere kose. Icyo gituma twibukije umuhuza yuko icyihutirwa yokora ibyo ashoboye byose, akavugana n'abakuru b'ibigo b'akarere, akavugana n'abandi bose bahagarariye amasezerano ashobora kugira ngo barabe ntibemere ntibareke ngo igihugu cy'Uburundi gihume kigwa mu kaga.
Ayo makenga rero y'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ku matora yimirije n'abanyapolitike baba mu Burundi barayabona. Terence Manirambona avugira umugambwe SNL aherutse kumenyesha mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwitotezwa rikoregwa abanywanyi babo ishobora gutuma amatora atagenda neza kiretse iryo toterwa rikoregwa na cyane cyane abanywanyi ba SNL imigambwe ihurikiye mu runanikira Burundi ibona ko numugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi SNI utorohereza imigambwe itavuga rumwe na leta mu kubankira kubongera ikiringo cyo gutanga vyankenegwa bisabwa mu matora abaje namaba makomine kandi numugwi SNI ubona ko byinshi muri byo aramananiza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Abanyeshuri batatu b'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bararonse amanota meza kurusha abandi mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza uyu mwaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indero REB cerekana kwabo banyeshuri bari muri batanu ba mbere mu gihugu cyose. Ni inkuru ya Pierre Clavere, ni inkuru umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Hanyuma amanota narose yaranshimishije, naragerageje ndiga cyane, ndiga kugira ngo ndabitore, ariko n'amahirwe yaragiyemo mbona Imana irabikoze ndabitora cyane.
Gerard Ndayishimiye ni umwe mu bana b'abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda baronse amanota meza mu kibazo cya leta kiba uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza. Amanota agaragazwa n'ikigo cy'igihugu REB gishinzwe indero yerekana ko uwo musore aba mu ikambi ya Mahama n'abandi bagenzi we babiri, Sheila Benita Ingabire ab'Inyamata mu karere ka Bugesera na Modestin Nahimana baronse amanota meza cyane baba muri batanu ba mbere. Babiri muri bo bafise ijana ku ijana. Kuronka uwo mwimbo ntibyaboroheye kubera ubuzima babayemo. Akarorero na Kajerare Ndayishimiye aba mu ikambi ya Mahama yihunganye ari wenyine uwo ishyirahamwe HCR ryita impunzi ryita Enfants na Compagnie mu Gifaransa. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kwiga yabifatanya no guca ingero kugira ngo abeho.
Nize mu buzima bugoye cyane, nari umuntu w'umwana yizanye mu nkambi bita inkorokoro, ndumwe ndibana nko muri weekend nagomba kuja gushaka udufaranga twamfasha mu ndwi hagati kugira ngo bashe kwiga neza muri library asoma nshyizeho umwete. Hanyuma mu ijoro ubwo nubwo nataha sinagenda ngo ndyamuko, nkashika ndondera ibyo kurya nabirangiza nkasubira gutora ikaye nkasubiramo ibyo twize nkiga. None nkabona kuryama, ubwo naryama nk'amasaha nk'atatu, ntabwo byoroshye kandi ugomba kuba wigurira ibindi. Rero nk'abantu nk'atatu tuba twizanye babitugora.
Arafite icyo abwira abana basangiye ubuhungiro.
Akamu nagomba kubatera ni uko boshyiramo intege bakagira imbaraga bagakora cyane, kuko baravuga ngo ushaka inka ryama nkazo, kandi ushaka umubira agomba kuba yabirakuye. Mu gihe rero aba bana baba bashaka gutora ikibazo nk'uko byangendekeye, niwo haraba ngo ndi mu buzima bugoye, ahubwo weho wo kwiha icyizere ukavuga ati nubwo ndi umwe cyangwa se nubwo bingoye, nubwo turi kumwe n'ababyeyi bakaba atariko baramfasha, reka nkomeze nige.
Andanya amashuri ya kaminuza yamara kubera uburyo buke, umwizero ni muke, bagasaba ifashanyo.
Jewe pe ndumva yuko kaminuza nashaka kuyibandanya, ndumva yuko hariho n'abandi bagiye baronka amanota nkanje kandi nabo baba bipfuza kubandanya kaminuza. Ubwo ikintu nasaba ni uko nyine boraba nk'ubu turi impunzi, nta muntu ashoboye kwigisha ari impunzi, bakatwigisha bakaduha nk'imfashanyo, bakaduha nko ku bigo tukabandanya na kaminuza ugacana masters bishobotse za dogutora. Nuko buriya umuntu abafise intego nk'iyo oya.
Uwutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka arakeza abo banyeshuri. Muri uyu mwaka w'ishuri watanguye mu kwezi kwa mbere guheze, iyi komite isaba imfashanyo abanyeshuri hafi igihumbi n'amajana ane babuze ubushobozi bwo kwiga, harimo abagera ku majana indwi bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ntadohoka asanzwe ari n'umwe mu babyeyi ahamagarira uwugira icyo afasha kugira icyo akoze kugira ngo abo bana nabo biyige, ati kumbure no muri abo ntiyoburamwo ababa ba mbere. U Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zirenga gato ibihumbi 73, ibice birenga 65% ku ijana byabo n'abana bafite imyaka yo kwiga. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara zifatira mu bwonko gitangaza ko ibitigiri by'abarwara AVC mu Gifaransa accident vasculaire cerebral stroke mu Cyongereza kibandanya kwiyongera ku migabane yose igize isi irimo na Afrika. Icyo kigo cemeza kuko iminota ine iheze hari umuntu wafatwa n'iyo ndwara iterwa n'udutsi two mu bwonko tuba twazirye canke twacitse. Mu kiganiro n'umugezi wacu Diane Nahazwe, muganga Omer Ndikumana, umuhinga mu by'indwara zifatira mu mitsi avurira ku bitaro by'abikorera utwabo Kira Hospital mu Burundi, arasigura ivyerekeye iyo ndwara.
Indwara ifatira mu bwonko ijyanye n'ingorane z'isi nk'uko bimeze, ubwonko burakenera isukari, burakenera umwuka twita oxygen. Icyo gihe rero iyo mitsi ijyana amaraso mu bwonko irashika hagati kakatiza. Iyo kagize rero ayo maraso ntajya ngo ashike muri icyo gice cy'ubwonko. Mu gihe rero adashitse neza icyo gice, igihe ryanjye gisubire gukora. Kuno kidakora rero haragira n'igihe kivanye n'umwanya bimaze kamera ntibipfuye, kuko icyo twita mu Gifaransa amaserire ya taransi ikenewe kugira ngo akore muri uwo mwanya ntahita gusubira gukora acapfa. Icyo twita rero afite
muvuze ibintu bibiri muganga, ngo iyo mitsi yo mu bwonko irakenera isukari, igakenera n'ico mwise oxygen. Ico gihe rero utwo dutsi tuza kuziba abari kubera bitashoboye kuronka isukari ni oxygen, hame iyo sukari muvuga ni isukari nyabaki.
Ubwonko mu bisanzwe kugira ngo ukore burakenera amaraso abatanzwe n'umutima. Hama rero umuntu uwo ari we wese mu maraso yiwe harimo isukari, hakabamo n'iyo mwuka twita oxygen. Nicyo bituma rero uduce tw'umubiri utwo ari two twose twaba utwose mu bwonko cyangwa mu bindi bihimba dushobora gukora, kuko utwo duce tw'umubiri twita selile tutaronse ibyo bintu bigeze ngo dukore. Rero iyo sukari mvuga sijya muvuga dushyira mu cyayi, ni isukari iba yagumiriwe n'umubiri ku rugero ruhagije uko igihimba cy'umubiri cyose kibikenewe. Rero mu byo dufungura hama hariho ibihimba by'umubiri bigeze kuyihingura bikayibika mu gihe igice cy'umubiri kibikeneye kigaheza kikayirungika muri icyo gice, igahe igatwagwa rero n'iyo mitsi. Iyo mitsi tuvuga itwara amaraso mu bihimba byose by'umubiri rero no mu bwonko.
Ibifungurwa dusanga mu iyo sukari ni nk'ivyahe ga muganga?
Ibifungurwa dusanga mu isukari ni byinshi cyane, hari ivyamwa ariko hariho n'ibindi tuvuze nk'ibiraya, tuvuze ibijumbu ni byinshi cyane cyane mugabo kenshi turayikura no mu byamwa.
Muri nyamukuru rero ibitera AVC ni ivyahe?
Ndabishobora kubishyira mu bintu nk'itandatu. Ngo harimo indwara y'imitsi, imitsi minini cyane cyane ibyo twita regrosse d'artère. Iyo ndwara rero mu Gifaransa bayita atherosclerose. Ni ukuvuga imiheha y'iyo mitsi, hariho ibyo dufungura birimo amavuta menshi. Ayo mavuta rero araheza akagenda akihoma kuri ya miheha. Iyo miheha rero haragira igihe ibyiba nahitogiba ikareka amaraso makeya akaba ari yagenda. Muri icyo gihe rero amaraso haragira igihe amaraso ntahezinga ashike mu bwonko. Iyo niyo indwara ya mbere itera ivuye ku binure biba biri mu mubiri wacu, kiyihoma kuri ya miheha ya ya mitsi. kila kabiri hariho indwara zifatira ku mutima abantu bagwaye indwara z'imitima icyo twita kardiopati angiogen ni ukuvuga umuntu afite indwara y'umutima iraheza nk'uko navuye ko amaraso ajya mu bwonko aba avuye mu mutima umutima ucurungika amaraso ariko ukarungikana n'utuntu tumeze nk'utubuye amaraso yavuze sinzi ko muba benshi babizi utwo tuntu rero tuca tugenda tukabwira ya mitsi yo mu bwonko rero wumva nicyo gituma muri icyo gihe utwo tuntu tumeze nk'utubuye amaraso yavuze iyo umutsi ugize rero hahantu amaraso yari agiye ntaheza ngo ashikeyo uwo ni umugugira kabiri umugugira gatatu hariho uduti two mu bwonko bita ari dukita marikeri kubera ibindi ko ndavuga byose byerekeye imiti bita amarikeri utwo duti rero duto duto hari aho natwo ntitukiba bijyanye n'iki ku bantu cyane cyane bajya baba bafite ivumbura ry'umurindi w'amaraso twita hiperitansiyo utwo duti rero hari aho kenshi tuza rimwe na rimwe tugaturika cyangwa tukagira bijyanye n'ibiciyeyo ibyo gihe rero biratanga icyo twita imibyeyo ya agisida duto duto twita rerakine hama hariho ikigira kane abantu cyane cyane bifatira kuri iyi miti yo ku ijosi iyi miti ngaha hariho abantu kenshi biramuhora mubyumva bajya kugira masaje hari aho rero bajya bavuga bamanikira ijosi usanga bakoresheje cyane iyo miti kandi ariyo ifite ububasha bwo kujyana amaraso mu mutwe icyo gihe rero umutsi urashobora kuruha ugatakaza bwa bukomezi ukaruhira n'ubuturika muri icyo gihe rero amaraso arahita akavura rimwe na rimwe rero agahita akabyumva gushyika mu bwonko ayo maraso avuze rero agacagurira wa muti uri mu bwonko n'icyo turatanga avese hariho izindi ndwara zifatira amaraso mu madekumva bita mu gifaransa emopati ibyo nabyo ni biri mu bintu bitanga amavese hariho rero iki kenshi rero dukunda kuronka icyabiteye hariho n'ibyo twita indeterimine birabaho hama ikigira gatandatu n'ibindi bituma byinshi cyane na cyane cyane ibyo dukunda kubona ibiriwe cyangwa mu bihugu biteye imbere hariho tujya twita stresi cyangwa gukora ukaruha icyo gihe rero hariho inkaburamubiri z'umubiri zijya zikiyongera mu maraso zigahita zigatuma iyo miti idakora uko yategereza gukora mu nyuma zihava zigashyika kuri icyo twitaze
ko murakoze cyane rwose muganga Omer Ndikumana ikiganiro ntitucisangije turagisangiye n'abumva ijwi ry'Amerika bafise utubazo dutandukanye tubakire duhereye kuri Jean Baptiste ikaze
yemereye mu Rwanda ahantu bita i Kigali Gikondo
duga ku ijambo akabazo kawe
ese umuntu uko tuzi ko n'ibi bintu atubwiye birimo amavuta dushobora kurya bigatuma yenda yazirisha twa duti tujyana amaraso umuntu agiye akora siporo mu gihe rero ayo mavuta hari ikintu yenda byavura ikiremwamuntu gifite iyo ndwara
ahanini rero hari ibyo twita amafakiteri de risike ni ukuvuga ibintu bituma ahanini izo ndwara zibonekeza cyane rwose hariho ubuzima bwahindutse ku mbuga ngira ngo murabona abantu benshi baba bafite ibiro byinshi bafite cyangwa ugasanga nawe bafite akazi amarumanya manini yicaye ntaronka umwanya wo kugira siporo nk'uko nababwiye rero hari hari amafakiteri twita rifakiteri kardiyovasikire ni ukuvuga indwara zigiye ku mutima muga zikongera zigafatira kuri iyo miti icyo twita rero ibinure biri mu bintu bya mbere bituma iyo ndwara iba kubera nabwiye yuko hakoreshwa ibiroze ifata imitsi ifite imihanda iri mu nyine rero kubona avuze ati mbega siporo ari ikintu gakeneye ubufasha cyane rwose siporo gafite ikintu kinini ifasha kuko iyo ugize siporo kujya ku ntoki biri cyoya hajya mu micafu mu bisanzwe yari ko yonona umubiri iba ivuyemo icyo gihe rero ikintu ifatanya no byungura cyane kuko amazi muri aziya hajya ariko asohoka aca mu mafi iyo rero ariko arasohoka naho asohokana imicafu myinshi yari ko yonona umubiri hanyuma icyo rero cya siporo nicyo ngomba gushingiraho cyane abantu niko bakwigira siporo ubwo nibyo ubuzima buragoye mugabo yiruka 33 irakwiye 3 mu nzu kugira ngo umubiri wacu ugume umerewe neza.
Demokrate Ikaze
tubwire ibimenyetso byerekana ibyerekana iyo ndwara ko umuntu yamufasha nk'ayirwaye.
Ibimenyetso ni byinshi ariko mugabo na ntushobora kubishyira mu mizi nyine gusa kugira ngo n'ibyo hamwe uwo muvukanyi ariko aba adisha ikibazo hamwe baba yicaranye n'umuntu afashwe n'iyo ndwara nini ngo namutabariza. Ibimenyetso bimwe rero ni bikurikira mu cyongereza bavuga ngo mu ndimi zimwe ngo fast ni ukuvuga face hama a ni ukuvuga am hama s ni ukuvuga speech hama t ni ukuvuga time. Ukuvuga rero icya mbere ni ukuvuga yuko umuntu arakebana umunwa murashobora kuba umwe ukabona atangiye akebana umunwa kandi mwariko muravugana muyaga. Icyo gihe rero ni ukuvuga yuko ni ikigenda cya mbere cyerekana yuko hari ikintu kitangiye kutagenda neza mu mutwe wiwe. Ikigira kabiri ukuboko cyane ukuguru cyane ukuboko n'ukuguru icyarimwe akumva biratakaje inguvu akumva atangiye kujya n'ibintu by'iminyanya kandi umwanya mutoya yari karagenda yari kuyigendera neza cyane umwari mwinshi cyane ameze neza. Ikigira gatatu yanka yuko avuga ikigo kikagenda bicyanga ko asohora ijambo narimwe kandi ntariko muravugana cyane akavuga ibintu bidatumbereye. Ikigira kane ni umwanya niwo muca n'iruka rero kugira ngo mutabarize kuko icyo nagomba kuvuga ni uko ubwonko bugizwe n'amamiliyari ibihumbi ijana hama mu gihe rero uko umwanya ugenda icyo gice cy'ubwonko kitariko kirakora icyo niyo ya miti isoza byonko twita na mironi iri kirapfa. Icyo gituma rero umwanya aricyo kintu cya mbere twiruka. Ubundi bwoko hariho ibimenyetso byinshi hariho kuzungurirwa hariho kumeneka umutwe hariho kutabona ariko uragenda ukabona ibyiza byo mu maso ni byinshi cyane sinibaza ko ariko bikuru bikuru mufata ibine
hanyuma banza mubandanye
ego ama arabya kimbega none iyo ndwara iravugwa igakira. Ego iyo ndwara iravugwa igakira mu bihugu biteye imbere bafite ubuhinga bwishimiye ariko iwacu biracyagoranye ariko hano ntabwo tugira amahirwe ajye hakiri kare tukamuha imiti dushoboye kuronka mu bihugu bitarateye imbere byose ugasanga arasubiye gukoresha ukuboko n'ukuguru kwiwe byagira bigenda. Hanze rero mu bindi bihugu biteye imbere ko bimeze imbere y'amasaha ane uwo muntu yashoboye gushyira kwa muganga bakabona yuko yatowe iyo ndwara arashobora kumuha imiti ukabona umwanya mutoya arakize. Ariko iyo niyo avuga twita agesiti kimiki adakitagiye kuko ayinshi ntavuze ari n'iyo agesiti yitwa agesiti muragiki adaturika kakagwa amaraso biratandukanye rero mugabo ibimenyetso ku mubiri bizima ari bya bindi bizima ari bimwe.
Turagushimiye Diana no mutumire wawe mu kiganiro muri sanga. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro rero twabateguriye kuri isaha bigarukiye ngaha, ariko twabibutsa ko mu makuru akomakomeye twabwiye abanyapolitike baba hanze i Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko bararega leta y'u Burundi ko idashaka korohereza kugira ngo baje kugira uruhara mu matora. Inshuti mwese rero turabashimiye, tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu ngabo y'ibyuma, turashimiye kandi na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha. Turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo Jumatano Februari 26 mwaka 2020. Tunasikika katika 100